Prezida ndayishimiye yabishikirije kuri uyu wa kane mu masengesho asanzwe atunganywa mu mpera za buri kwezi n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD yabereye i Bujumbura ku ngoro y'uwo mugambwe. Umukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye mu mugambwe CNDD-FDD yagabishije abari muri uwo mugambwe bakora nabi abandi bakarira amaboko kuko bazi ko atawubakora ko mu gihugu ko bakwiye kubihagarika na cyane cyane ko benshi muri abo bamaze kumenyekana.
Uvuze ngo turime twore zubona umudandaza yizifumbira akaja kwinyegeza kugira ngo ntibikunde kandi ugasanga harimo itongozi mu banyegezaga ukazubona harose abarimyi 40% ngo ifumbire yakenye inyegeje iyumvire ibitungo biragwaye ubushikiragazi buzejuburemye n'ubworozi ngo jya mu mukondora zose ntibagire icyo mukora bibanze bipfe mpaka musazaza ati ubunyene gira iki nagira ndababwira ubibinebwe byose bitakari byikangure dutegereza kugira igihugu cy'amatanu ubuki hateza ko abakozi mu Burundi ubuzi ko ari ikinebwe ntagabona umugumyabanga aya muhamuta muravuga ntibonkora ko kubera jende umugumyabanga amatwi atageza ayo matwi turayaheze y'ibinebwe.
Ndayishimiye kandi yamenyesheje ko abo bose bafite uruhara mu gusubiza inyuma iterambere rusange ry'igihugu binyegeje mu ndongozi zikomakomeye vuba bazobogozwa mu mabanga yabo. Yanavuze ko n'abamutega imitego bose kugira ngo ibyo yemereye abenegihugu ntibishigwe mu bikorwa bamaze kumenyekana, bityo akizeza abenegihugu ko hari byinshi bigiye guhinduka mu Burundi.
Nuwara afisi kitoraga cha kinyegeza harimu se kwa kinyegeza kwa kinyegeza harimu se bari bateguye manifestasyo kwa katari kwa katagatu ngo nyegeza kitoro chose ngo hanyuma ngo bazi bace bakibura ngo iyi weekend ngo hacaye manifestasyo ngo hatakire ngo harimu bya demirikenzi ho imana ikirahambwira cyane abantu bapanga umugambi mubi n'inama yabereye kwa naka oke nsanga bazamwe bose igitoro cyose twacugururiye iyo samedi ahubwo ntigitoro cyaboneka.
Aha kandi yamenyesheje ko amakosa menshi ashyira mu kaga igihugu cy'u Burundi asanga kogwa n'abategetsi bari mu nzego zo hejuru mu Burundi, aho n'abanyamahanga baje mu gihugu kuhashora imitahe yabo bakwigiturire n'izo ndongozi bataranatangura n'ikibazanye bagahitamo gukuramo akarenge hakiri kare. Naho abakurikiranira hafi politike y'u Burundi bavuganye n'ijwi ry'Amerika basanga igihe kigeze ngo umukuru w'igihugu cy'u Burundi yihutire gushyira mu ngiro amajambo nk'ayo akunze gushikiriza abenegihugu kuko ari byo byotuma igihugu cy'u Burundi cyikura mu bibazo by'ubukene kimazemo igihe kinini. Dieudonné Bashirahishize ni umurundi yanonosoye ibijyanye n'amategeko kuri mikoro y'ijwi ry'Amerika.
Ariko aremerera ibintu abarundi ahandi akimidoga ahandi akavuga ko ari hamwe n'abarundi kandi abarundi bamuziga ko inyishu kibaza mbega abarindara bivuga bibarira abarundi yuko hari abagomba gukura aho bari abantu bo babasumbije bari hejuru y'amategeko kumva ureba amusumbije ingufu ku buryo agomba yuko abarundi barinda gushimikira icyo cyumvire arahinze mu minsi myinshi yabivuga yarigeze kuvuga yuko munsi watabantu afite bamufasha ikenewe impinduka yindi se kuko umugambi uriho wamaze gushingira ku kudahana ushingira ku bintu bijyanye no kunoza amatungo ya leta kugira ngo umukuru w'igihugu abishyike ko bizomusaba ukurinda ntibizomusaba kuja aramenyesha abagomba gukura ngo ndifuza kubakura ejo ndifuza kubakura hirya ejo aravuze n'abahungu bazabaza bamwitanga.
Kuri ibyo Evariste Ndayishimiye amenyesha ko kuri ubu hari izindi ngufu zigiye kongerezwa mu gutuma byose bihinduka ubujyajya bwarangwa mu ndongozi z'u Burundi buja habona.
Ubu tugira twinjira umuntu wese atuzibira dutegerezwa iko ntayandi mayeri nawe tugire ubwiyorobetsi bwabaye bwinshi bakiyorobeka abantu ntiryahajya ubwiyorobetsi uburyarya buri muri iki gihugu nta mwana avuka atagize kibayeho.
Mu ijambo umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashikirije yemeje ko hari indongozi zikora urudandazwa rwa magendu aho hari n'abafashwe banyegeza isukari imaze iminsi yarabuze mu Burundi ndetse n'igitoro kugira ngo bakidandaze amafaranga y'umurengera. Akaba yamenyesheje ko kuri ubu abo bose bagiye gufatirwa ingingo akabasaba kubireka hakiri kare. Mwamenya ko iruhande y'umukuru w'igihugu yitabiriye ayo masengesho yari yitabwiye n'abandi banyacubahiro batandukanye n'indongozi bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD. Chelize Ndayishimiye, ijwi ry'Amerika, Kigali.